karaoke.
Igasoka.
Eh, ereka karaoke.
Igasoka.
Ereka karaoke ngeme. Ereka karaoke ngeme. Karaoke ngeme. Igasoka. Karaoke ngeme. Igasoka. Ereka karaoke ngeme. Ereka karaoke ngeme.
Mwese manda yumviriza ibiganiro ku nsamirizi y'u Burundi turabaramukije sangwe kaze muri kino gikino karubwenge karubwenge yuno munsi neza na neza iri kurabera muri zone Kanyosha umutumba ni Nyabugete mu gisagara cha Bujumbura komine ni Muha komine Muha ikabigizwe n'amazone atatu zone Kanyosha zone Kinindo Zone Musaga Zone Kanyosha niyo turiko turakinishirizamwo kino gikino karubwenge ikaba ihanura bibe mu manuko na komine Kabezi Zone Kanyosha igahana urubibe na Zone Musaga hamwe na Zone Kinindo mu buraruko mu buseruko ihanura bibe n'intara ya Bujumbura mu murengero hari ikiyaga Tanganyika Emerine Barumbanze reka nawe yongere ko ibindi batubwiye na cyane cyane ibitunze abenegihugu bo muri no zone ya Kanyosha
ibitunze abenegihugu bo muri no zone ya Kanyosha batunzwe n'ubworozi n'ubudandaji ndetse n'uburovyi ikindi naho batumenyesheje hano muri zone Kanyosha amashure arahari ariko ngo ntakwiye kuko ngo hano muri zone Kanyosha abenegihugu ngo ni benshi nico gituma amashure adakwiye reka Jacqueline Kwizera tubwire ibijanye n'amagara y'abantu
kubijanye n'ama gara y'abantu amavuriro mato mato nabiri hakaba n'ibitaro by'akarere bimwe hakaba kandi n'amavuriro mato mato yabigenga ari nayo agwiriye hano muri zone Kanyosha kino gikino karubwenge kiriko kiraberamwo muri kino gikino turaza gushimikira kubijanye n'amagara yo mu mutwe murumva ko naho kwivuriza harahari ariko nubwo hahari y'amavuriro ya leta ngo sikirenga amagara yo mutwe banatumenyesheje ko hariho abihereza ibiyayura mutwe kuri zone aho twaciye ko baronse abantu benshi bafatwa muri ibyo bariko barihereza ibiyayura mutwe navyo amabi yavyo akaba azwi kubijanye n'amagara yo mu mutwe rero nivyo tuza gushimikira ko muri kino gikino karubwenge tubasabe mutekereze mutega amatwi mwumvirize nguja kumva arumviriza kugira muze gushobora kwishura neza ibibazo tubabaza hanyuma mutahane ubushimwe isamirizi y'u Burundi ifatanije na Aruma Burundi bashitse hano muri zone Kanyosha kugira ngo babigishe kubijanye n'amagara yo mu mutwe mumenye ingene amagara yo mu mutwe ashobora no guhungabana nibyo yahungabanya
amagara yo mu mutwe no kumeregwa neza k'umuntu bimutuma ashobora kwitunganya agahangana n'ingorane zo mu buzima bwiwe bwa misi yose akagira icyo yimariye icyo amariye umuryango wiwe ndetse n'icyo amariye ikibano amagara yo mu mutwe ahungabana iyo umuntu ahuye n'amakuba nsesereza mutima canke ibikomene nsesereza mutima aho amagara y'umutwe aba yahungabanye komenya ko ibimenyetso vy'iyo amagara y'umutwe yahungabanye ku muntu iyo bimaze indwi zibiri canke zirenga muri ico gihe aba yagize ingwara yo mu mutwe ingwara yo mu mutwe ni ihungabana mu vyiyumviro mu mvugo mu nyifato no mu bikorwa vya misi yose vy'umuntu birashika naho usanga umuntu atabakibasha gukora neza imirimo yiwe ya misi yose ndetse atagishobora no kubana neza Bimwe bimwe mu bituma amagara yo mu mutwe ahungabana umuntu agashobora kugwara mu mutwe hariho byinshi mbwa bimwe bimwe dukunze kubona hariho ingorane zishika mu buzima bw'umuntu nko kubura abawe kubura uwawe ukunda kubura ibyawe ibihe bidasanzwe by'amakuba sesereza mutima ubukene intambara guhunga cyangwa gufatwa ku ngufu cyangwa umuntu yasaba ibyiwe hariho n'impanuka imyuzurire cyangwa amasanganya hariho no kwihereza inzoga zirenze urugero kwihereza ibiyayura mukwe canke guturubikwa guhohoterwa canke akaronda kuvuga uruhererekane rw'ingwara mu muryango ibimenyetso bimwe bimwe zerekana umuntu afise ingwara yo mu mutwe turaza gusanga nko kumva ibintu canke kubona iby'abandi batabona hariho kandi kuvuga ibintu bitagira ifatiro ihungabana gitiro hariho kwigunga kurangwa n'isuku rike ugasanga ntiboga canke bagenda bari gusa hama hariho kutaguma hamwe umuntu akaguma yerera birashika yaho kwihereza ibiyayura mutwe bituma amagara yo mutwe ahungabana ikiyayura mutwe nico kintu cyose umuntu yihereza canke akoresha bivanye n'ingene acihereza kikamugira umuja wacu bikamutuma ahindura ingene abona ibintu agahinduka mu nyifata ndetse n'ingene abanye n'abandi bigahinduka ibintu bimwe bimwe bituma umuntu yihereza ibiyayura mutwe hariho nk'ibikomere sese za mutima byo mu bwana turabona ingorane zo mu miryango ingorane z'ubuzima abantu baba barimwo agakuku kurondera kwinezereza kurondera kwiyemera turabona ababyihereza kugira umuntu yibagira ingorane afise canke abantu bari mu bushomeri bakabyihereza no kuba ahantu hari ibiyayura mutwe biratuma umuntu ashobora kubyihereza hariho n'ikindi kandi umuntu agwaye mu mutwe ingwara yo mu mutwe irashobora gutuma umuntu yihereza ibiyayura mutwe ingaruka mbi zo kwihereza ibiyayura mutwe ahaduhereye ku magara y'abantu hariho kugwara mu mutwe kugwara ingwara y'igitigu hariho umugera wa sida ku bantu bakoresha isinge mu biyayura mutwe hariho indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka indwara ya kanseri n'indwara y'igituntu ingaruka mbi mu buzima bwo mu kibano naho turashobora gusangamo nko kutumvikana mu miryango cyangwa mu kibano gutabwa n'umuryango kumigwa cyangwa kwinubwa gutungwa agatoki cyangwa no gutakaza akazi ku bagafise guheba ishure ku banyeshuri cyangwa kuyoberwa ndetse n'amabi afatiye ku gitsina icyambere twokora two kwihutira kuja kwa muganga kugira tutabarize uwo muntu afise ibyo bimenyetso tukirinda guhohotera abagwayi tukirinda no kubakumira ndetse tugafasha abagwayi gukwirikiriza neza amategeko ahabwa n'abaganga ku bamaze kuja kwivuza ndetse bafate n'imiti neza ikindi naco nuko twofatana mu nda mu kibano kugira dushobore gukinga yuko haba ingorane zijyanye n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe tugashigikirana haba mu ngorane cyangwa mu bindi bihe bitameze neza umuntu acamo
ikiganiro mwacumvise ikibazo cya mbere sigura amagara meza yo mu mutwe iyo ni a b ni ryari bavuga ko amagara yo mu mutwe yahungabanye
murumva ko ari ikibazo gifise ibibazo bibiri ni ukuvuga uza kwishura aza gutanga inyishu zibiri sibyo inyishu ya mbere aza kuyitanga ku bijyanye no gusigura amagara meza yo mu mutwe inyishu ya kabiri aca yayitanga yishura ni ryari bavuga ko amagara yo mu mutwe yahungabanye
Jackie hariho umukenyezi hariya ingo wabyumvise neza akazina hama wishure
nitwa Savyimana Claudine umuntu tse mu byaro twumvise bijanye n'ibibazo muje kutubaza kucerekeye mu bihungabanya amagara yo mu mutwe y'umuntu wari we wese yaba umugabo cyangwa umugore birava ku bintu by'ibiyayura mutwe ahandi naho guhungabanya umutekano w'amagara yo mu mutwe
sivyo genda hari habandi bakurusha
wowe ufise ikasike ya moto ingo baguhinzira abakenyezi bo ngaha n'abigeme
ngwino ingo ubwa mbere urasigura amagara meza yo mu mutwe hanyuma uvuge ni ryari bavuga ko amagara yo mu mutwe yahungabanye izina
akazina kanje nitwa Niyonsaba Abdul hama amagara meza yo mu mutwe nuko ubona umuntu ko agaragara neza ata bintu byo kwibagira afise cyanke byo kugenda ari gusafise cyane agenda neza ubona ko atunganye ata kibazo na kimwe afise cyo gushwanira abandi cyanke ubona ko agaragara neza afise isuku uwo abakwije mu mutwe
oya ibyo si byo muhinga yavuze
birakunaniye na wewe
sivyo yavuze
ingo hano hari umwe sindi ko ari umwigeme cyangwa ari umukenyezi akazina kawe hanyuma wishure ingora imikashi ngaha
nitwa niyo kwizera na deje hanyuma nashaka mvuge amagara meza yo mu mutwe ni ukumererwa neza k'umuntu bigatuma ashobora kwitunganya agatunganya ibyiwe n'ibyo mu kibano
ni ryari bavuga ko amagara yo mu mutwe yahungabanye
ni gihe aba haba haciye nk'indwi zibiri agize amakuba nsesereza mutima
ikibazo yagitoye ariko arafise amakenga mumwumvirize neza ishura neza ikibazo bagitoye watabwo bufise aha ubwa mbere amagara meza mu mutwe nukuvuga iki
nukumeregwa neza kumuntu bigatuma ashobora kwitunganya agatunganya ibyiwe ibyo mu kibano
hanyuma ni ryari bavuga ko amagara mu mutwe yahungabanye
gihawaciye nk'indwi zibiri agize amakuba nsesereza mutima
ikibazo mwumvirize neza yagitoye
yagitoye ariko reka ndababwire neza ibyo yari kuvuga amagara meza yo mu mutwe ni ukumeregwa neza k'umuntu bituma ashobora kwitunganya agahangana n'ingorane zo mu buzima bwa minsi yose akagira icyo yimariye ico amariye umuryango n'ikibano bavuga ko amagara yo mu mutwe yahungabanye iyi bimenyetso by'iryo hungabana bimaze ikiringo kingana n'indwi zibiri canke zirenga umuntu aba yinjiye mu ngwara yo mu mutwe
ikibazo yagitoye neza cyane niyo kwizera na Deje Sandrine amuzaniye ubushimwe aramuhaye isafuriya itelefone aramuhaye n'umutaka aramuhaye umutaka niyo kwizera na Deje araronse ubushimwe none kana Deje wiyumva gute
niyumva nezerewe cyane ndashimiye igikino kari ubwenge mwakoze cyane kutugendera ngaha mu ruziba mani bahezagira
kino gikino kari ubwenge ubu bushimwe uronse ni kubwisamirizi y'Uburundi n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya malariya rikaba rifise igisata cyitwararika indwara yo mu mutwe n'abihereza ibiyayura mutwe na Deje rero waryohewe wishimye none iyo wishimye umunezero wawe ugaragaza gute
ndawugaragaza mu kuririmba
twagiye
sinore kagushima
na Deje vuga cyane
shyirahasuvuge cyane kugatambe hanyuma namwe mumugumirize
sinore kagushima kubera ibyiza ngabanye ndashimiye imana yanjye yaneye iteka nkiri
na Deje kubera umunezero ntibikunda nuko asohora ijwi mwabyumvise reka tubandanye n'igikino kari ubwenge bamwe baryoshe igikino
hariho twakiriye wa muntu yatwakira uwaririmbye akaririmbe kwa kutwakira nyaruka akazina ha muturirimbire
ku mazina nitwa Habonimana Bosco naririmbye akaririmbe kwa kubakira sinzi ko ariko nosubiramo nuko nobaririmbira kandi
karirimba kwa kutwakira nakandi urakatwonge
Kaze bashitsi turabakiriye mwizina rya Yesu muruke murashitse maje muvakure turabakiriye mwizina rya Yesu muruke murashitse kaze bashitsi turabakiriye mwizina rya Yesu muruke murashitse
ako kandi twongera kaje ko
Uriya mana yanje uriya
reka nawe niwogenda ukobaguhe amasabuni Sandrine arakuzaniye amasabuni menshi ugende kugira isuku
uwundi yotugirira ikindi ugirugira iki akazira kawe
mpagaze ngaha ndumukarani ariko
witwa gute
mbagaha mu ruziba ndumukarani aba bose baraza bakaje ko ni bisi ndabaterifite bakava ngo wambaye nabi none ba bose mugomba koza kwiba eske zokuba ni muzira kubuta
ndayiragije amede nawe nibaguha amasabune amede nawe muha amasabune ikibazo kigira kabiri kibaza uko indwara yo mu mutwe imeze gute harya mwana yingo izina hanyuma wishure
cewe nitwa iterite karahayiroyi nashaka kubaramutsa kuba mwaje ngaha kudubushimwe ku bibazo muba mwatubajije tukaba twabitoye mukaduha ubwo bushimwe
None bahayiroyi wewe iki kibazo ntushaka kukwishura ingwara yo mu mutwe ni ingwara imeze gute
ingwara ya sida
utekereze ijambo rifise rahayiroyi nimutekereze roy subira mu kibanza
akazina kanje nitwa Harerimana Jamporo nkabamba ngaha ayi munyabugete muri zone Ruziba ikibazo cy'umuntu agwaye mu mutwe shingwara yo mu mutwe nokuvuga yuko muri ico gihe ibimuranga ntavuga amajambo aroranye
oya umuntu amanitse telefone iruhande y'umuduga nyaruka wewe amanitse telefone impande y'umuduga
unyaruke wewe
kayira
ego
nimushire inimuje inyuma mumanike ibintu mureka kutugunda ingo ngaha akazina kawe hanyuma wishure
akazina kanje nitwa Dusabe Jean Bosco iyo umuntu afise ingwara yo mu mutwe ikibitwereka nashobora kwitunganiriza imigambi nashobora kwitunganya kandi ntacamarira ikibana
ikibaza kirakunaniye subira mu kibanza
izina hama wishure ingwara yo mu mutwe imeze gute
nitwa Riazimana Jean Baptiste ingwara yo mu mutwe umunagwa ingwara yo mu mutwe arigunga kandi uwo muntu agenda atashoye kwambara neza akagira isuku
oya bavuze
oya
ubire umuntu agwaye ingamera oya ingo mwana ingo aratinye inyuma yawe hariyo umuntu yamanitse sindi ko ari migeto cyangwa ari mikenke
umanitse mikenke wewe wewe umanitse mikenke yizane ngo ingo wewe
akazina kawe hanyuma wishure
akazina kanje nitwa Nibigira Amerikiyane umuntu agwaye ingwara yo mu mutwe
umviriza titwabajije utubwire umuntu agwaye ingwara yo mu mutwe
imeze gute
ingwara yo mu mutwe ni ingwara imeze gute
ingwara y'ibisazi
ikibazo kirakunaniye subira inyuma umviriza ingwara yo mu mutwe si ingwara y'ibisazi nasubira inyuma
ngwino nyaruka izina hama wishure ingwara yo mu mutwe imeze gute
je nitwa Ntamya Salvatore ingwara yo mu mutwe ukuniza haza ibihushi mu mutwe
oya oya oya
ikibazo kiramusheshe hari inyuma ingo wewe ufite agasakoshe tubasaba mwegera inyuma basi sibyo murabona twabuze
banza mwegera inyuma mwigikwe
sema
amagara bari inyuma nta muntu ushobora guhamagara nyegere
ngwino mwegera inyuma hagera inyuma nize niyananigwa
ingwara yo mu mutwe
kwa kubw'Imana Beninye
vuga kandi naje niko ndabaza cyane
nitwa kubw'Imana Beninye ingwara yo mu mutwe irizana bigatuma umuntu akora ibyo adatumbereye akora ibitari ibyo kubera ko ingwara yo mu mutwe ibayizanye
oya shaben nukuri ego ingwara ishakiraza ariko ibyo sibyo muhenga yavuze hara namba
Jackie
umuntu yabyumvise neza
ari wa manitsiki babiciteke wewe ukibabica mateke izina hama wishure nizere ko wategereye neza izina hama wishure
izina nitwa Nkengurukimana Ferdinand ingwara yo mu mutwe nihungabana ry'amagara yo mu mutwe bigatuma umuntu atiyumvira neza adakora n'ibyo yategerezwa gukora
mutekereze mwabyumvise ko bamukomeye n'amashi ariko umviriza nasubiremo neza n'abahekenyera ngo mumire itonde usubiremo uri mu nzira
ingwara yo mu mutwe nihungabana ry'amagara yo mu mutwe bigatuma umuntu atiyumvira neza adakora n'ibyo yategerezwa gukora
umviriza yishuye neza reka ndamwoherire sibyo indwara yo mu mutwe ni ukuvuga iki ni indwara ihungabanya umuntu mu byiyumviro mu mvugo mu nyifato no mu bikorwa bishobora gushikaho umuntu atagishobora gukora imirimo yiwe ya minsi yose reka ndetse ntawe agishobora kubana neza n'abandi nimuhora mubibona none umuntu wimaze kononekara mu mutwe ibintu byose bica byononekara rero yagerageje kwishura neza Sandrine namuzanire ubushimwe Sandrine ari kumwe na Espoir Espoir muri Aruma Burundi barahaye agashimwe telefone isafuriya n'umutaka ariko uyu musore nasinzi ko ari umusore cyangwa ari umugabo naharose ubushimwe ntaryohewe niyishimye jewe ndiko ndamubona
Reka tubwire uko yiyumva akamwe mwafise akagaragaza.
Ndanezerewe cyane.
None wowe unezerewe ukora iki?
Ndaririmba.
Ririmba twumve.
Uriya 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 mana yanje uriya mana yanje.
Iyo bayiririmbye. Iyo bayiririmbye. Oya, nyaragaya ko dusubiramwo. Iyo bayiririmbye vuga iyindi. Vuga kandi.
Oya oya ye sinogenda ntashimye.
Kuberi teka.
Sinogenda ntashimye. Sinogenda ntashimye. Oya oya sinokuba ukakugenda nagushimiye. We wampaye byose. Ibyiza wangabiye birandengeye none mana yanje n'ubu uruhiriye
abataryohereza mwana ugira ukora iki utugirira iki
ngobe mvuga akaririmbo keza
akaririmbo keza kameze gute
nk'amaguru fishe ibyo kwema mu marira nk'amaguru fishe reba nitambire tigita tigita Namakuru fishe.
Subiramo mwana, subiramo tuvyumve neza. Kandi uvuge gose.
Ibyo kwema mu marira. Namakuru fishe. Reka nitambire. Tigita, tigita. Namakuru fishe.
Namakuru fishe. Akaririmba karirimbye nde? Karirimbye nde?
Nawe nkitibo.
Karirimbye D1. D1 namakuru fishe. Ninde kazi neza.
Misita kitatizo na mambo isita ifibi komisina kaziza ana chipenda na chipenda mwenyewe kama chipenda baba arangisa mbona mbie kimba wibata yuko hibara na makurufisa yita kwa mamu marira na makurufisa leta nitikitati
chikitati
kwa kwa mwewato chikitati Namakuru fishe!
Akazina ninde?
Sengiyumva Terezoro!
Sengiyumva Terezoro! Atujyohereje igikino! Namakuru fishe! Akaririmbo karimbye! D1! Nuko rero reka Sandrine namwe abazanire ubushimwe! Amasabune! Bari kumwe na Espoir! Babahaye amasabune! Mugende mumesure! Ni Aroma Burundi! Ni Samirizi y'u Burundi! Bashitse ngaha mu ruziba ku bwa kino gikino kari ubwenge ikibazo kigira gatatu hariho ibintu byinshi bituma amagara yo mu mutwe ahungabana umuntu agashobora no kugwara mu mutwe nimuvugemwo bitanu izinama wishure
izina ryanje nitwa Niyongabire Ernestine haba ibyo bintu bitatu nibaza
bitanu
guhohoterwa kunywa itabi kunywa ibiyayura mu mutwe kunywa inzoga zirenze urugero
Itabi nibiyayura mutwe nibimwe.
Kunywa itabi gishye cyane. Akabonge. Ibyumviro birenze
cyane. Oya, oya. Uri yamanitse yebo yebo. Nyaruka.
Umuhakayira, akayira umuntu yamanitse yebo yebo. Hariho bikuru bikuru umuntu.
Genda hariya kwa mugenzanje.
Hariho bikuru bikuru muhinga yavuze. Dushaka ko mubivuga kujya nyene. Izina hanyuma wishure.
Akazina kanje banyitwa ndayize Emedax. Hama ivyo bintu bitanu nibi.
Oya, nitwavuze ko ari bitanu gusa. Twavuze ko hariho bintu byinshi. Muri ivyo byinshi rero, we nuvuga ivyo ushobora ariko ntuze kuja munsi ya bitanu.
Icya mbere kunywa ibiyabura mutu kuturubikwa mu muryango nk'iyo nk'inkukura ije kabomora amazu biratuma umutwe uhungabana.
Oya ye. Oya. Uri kurasubiramwo munaduga telefone
izina ama wishure
izina ni twankurunziza George
vuga cane
izina ni twankurunziza George ihunga abana mu mutwe rirategwa cyambere kugira isanganya kubura abawe kunywa ibiyahura mutwe guhohoterwa no
Ni kunywa inzoga nyinshi ni witonde ubisubiremwo neza
itonde bivuge neza
itonde Uvuga cyane
utekane witonde ubivuge neza atabwo
Ihunga banajyo mu mutwe ritegwa kubura bawe isanganya kunywa ibiyarura mutwe guhohoterwa
oya avuga byinshi uvuga byinshi bishoboka byinshi bishoboka
n'inzoga nyinshi no kunywa inzoga nyinshi
umaze kuvuga
inzoga n'ikiyarura mutwe mu bindi rondera ibi
gucurubikwa
mwebwe nimwe muri ko muratuma bigorana
nagerageze
kubura bawe isanganya kunywa ibiyarura mutwe gucurubikwa no guhohoterwa
nakende wongerako
nimuhore yiyumvire ikibazo yagitoye
kuko
ikibazo yagitoye iyo umuntu yahungabanye amagara yo mu mutwe ni ingorane zishikira umuntu mu buzima bwiwe ibihe bidasanzwe by'amakuba nsesereza mutima bishikira umuntu impanuka kunywa inzoga zirenze urugero kwihereza ibiyayura mutwe guturubikwa guhohoterwa n'akaronda
mwabyumvise twavuze ko ari byinshi cyane nta n'uwo bidondagura ngo abimare ibyo n'ibintu bishobora gutuma umuntu amagara yiwe yo mu mutwe ahungabana mbere umuntu agashobora no kugwara mu mutwe kubasesereza mutima ibihe bibi umuntu abamwo bigashobora gutuma yogwara amagara yo mu mutwe ahungabana aho harimo ubukene intambara guhunga gufatwa ku nguvu gusahugwa ibyawe n'ibindi byinshi mwumvise ko harimo n'impanuka harimo imyuzurira amasanganya kunywa inzoga zirenze urugero kwihereza ibiyayura mutwe guturubikwa n'ibindi icyo mwibagira nacyo ni iki bimwe bita ngo na karonda sibyo uruhererekane rwo mu miryango nabyo nyine birashobora gutuma uwo muntu agira iryo hungabana ryo mu mutwe ikibazo rero yagitoye neza
reka Sandrine amuzanire ubushimwe baramuhaye isafuriya baramuhaye iterefone bamuhaye umutaka baramuhaye n'iterefone reka nawe agaragaze umunezero ndewewe urubatse
oya jesi nubatse
none iyo safuriya kutarubaka uzoyikozi
Chandaye ha aho mbaye chandaye tanga muhira yego
ha mu mutaka
umutaka nzo wifuka kubera ni mugihe cyurushana
iterefone nta yindi warufise
yengi na yinda yifise
eh none uzocukoresha zibiri
eh hari gihe inya ihora umuruhera nzo cambanza nka cankoresha
ngo jana n'ujyana murinde
yunezere ukora iki
yunezere ndaririmba
imba twumve zanga ufatire
Harigienzo kwicara shimere mana yanje Harigienzo kwicara curaranguruta cha Harigienzo kwicara uri mana yanje Harigienzo kwicara curaranguruta cha Eletene bizicara ishimi wambambiwe Eletene bizicara curaranguruta cha Arumazo kwicara Ashimira umwami wacu hari igihe tuzicara turara nguruta cya
urakoze cyane
bamwe baryoshe igikino hariho umumama yari hano ingo mafaso ingo umumama ngaha mbona yambaye amarinete ingo ngaha mafaso ingo nawe ingo Yowe wingo eh
mutugirira ikinono
cyangaho
mutambike ni mutangure ni mujeko
amashamashamashi ndababarire
mutanata amashamashi amashamashi ndababarire
amashamashi
none ndabaze oyaye Aba bakenyezi batambye bagehe ni wowe raba amashamashamashi amashi ndababarire
amashamashamashi amashi ndababarire
nkomera amashi
atanda yarandahiye
nkomera amashi
nugaje kumutama ye
nkomera amashi
abani ubara yeme
nkomera amashi
ahegera buri yeme
nkomera amashi
nkomera amashi
nkomera amashi
Murakoze,
murakoze, egeri nyuma, hano hari abakenyezi batatu, niwe bahejeje kubyina abakenyezi batatu.
Jackie, ngo barafise kandi batwongera.
Niba bahakanya, mwegeri nyuma, abantu bakenyezi ngo bagomba kutwongera, ni batatu.
Yumbe, yumbe, kondi hano.
Ibimenyetso by'umuntu afite indwara yo mu mutwe.
Zina ryanje ni Nibaruta Sandrine.
Vuga cyane Sandrine.
Zina ryanje ni Nibaruta Sandrine. Ikibazo cya mbere.
Inyishu ya mbere.
Inyishu ya mbere. Kugira isuku rike, kwigunga, kumva canke.
Vuga bine ibimenyetso byerekana ko umuntu agwaye indwara yo mu mutwe.
Icya mbere kubura itiro, kwambara nabi, kutoga, gushaka kwiyahura, kwigunga.
Ongera ko nibindi umuntu mukwerekana ko ibintu abizi aravuga byinshi ibyuzi byose
mwumvirize neza kugira ngo mureka guma induru
ikibazo
yagitoye mwumvirize kuko ikibazo yagitoye ntabahekenyera ngo mumire oya ikibazo yagitoye nuko muri ko murashaka kuguma mutera induru mwumvirize bivuge neza atekanye
kubura itiro kwigunga kwambara nabi cyakutoga kumva canke ukumva iby'abandi ukavuga iby'abandi batumva kwiyahura
neza cyane no muri haruma Burundi bamukomeye amaci berekanye ko yabitoye
rero
yabitoye
umviriza mwavuze ko witwa Sandrine reka Sandrine akuzanira ubushimwe nawe mugenza we Sandrine
mugisha ashire niba ruta Sandrine ubushimwe mwumvirize neza Mwumvirize neza ibimenyetso byerekana umuntu afite indwara yo mu mutwe nukumba canke ukabona ibyo abandi batariko barabona sivyo wewe ukabona ibi uwundi nawe ariko abona ibindi nukuvuga uwo muntu amagara mu mutwe biba byamaze kumera nabi hariho ihungabana ry'itiro sivyo itiro rirahungabana ukarironka uno munsi ejo ukaribura cyangwa ukaguma ukongera uryama ntupfa usinziriye itiro bikanka rigahungabana hariho kwigunga umuntu akama yigunze adashaka kujya mu bandi hariho kurangwa n'isuku rike ukumva kudashaka koga ukumva kudashaka kwambara agahuzu gasa neza gushaka kwiyahura mbere no kubishyira mu ngiro ugasanga umuntu arabishyize mu ngiro cyangwa kutaguma hamwe ugasanga umuntu aguma yerera ntagira amaragamo ibyo byose n'ibimenyetso niwe wabibona ku mubanyi wawe cyangwa ku muntu wawe uzoca umenya ko hariho ikitagenda mu magara yo mu mutwe uzomenya ko hari cyononekaye Sandrine rero ikibazo yagitoye Sandrine amuhaye isafuriya aramuhaye itelefone iyo telefone nta kindi uzoshyiramo kiretse karte simu yonyine aramuhaye kandi n'umutaka ati reka ndawukugururire ahubwo ubone neza ko ukora atarusera na rumwe rwavuyemwo umutaka mwiza cyane
nje mbona se n'umuntu anezerewe cyane abatariko barabibona barahombye reka agire icyo avuze nawe agire n'icyo atugiriye
nje n'ukuri kuba mwaje ngaha
vuga cyane sha Sandrine
ndashimye kuba mwatugendeye ngaha mu ntuzega yacu ya Ruziba mukaba mwaje nanye nkaba ndonkeyeho kano gashimwe murakoze
nega Sandrine ko mbona ukiri muto wewe urateka nke uzoyishyira ababyeyi
uraje ndubatse
Urubatse? Yee. Ubatse kare cyane?
Oya sikare hari hageze.
Bamugomwe kare.
None watugirira iki gasandrine?
Genda bashimiye cyane kuba mwaje ngamwe.
Nta nakandi kantu nakaririmbo cyangwa kandi kantu.
Sinoreka gushima kubera ibyiza ngabanye nzashimira Imana yanjye yateye iteka nkiri.
Urakoze cyane.
Babandi baturyohereza igikino.
Nimuhore mumanike ikintu gusa.
Harya hari umukenyezi ndabona araremerewe wewe ntiyoja inyuma. Ubundi twari guhamagara batari ko baratugora.
Ingo. Utugirira iki mupfazi? Utugirira iki? Hindukira hari urabe hari imbere.
Mwumvise abantu muri ka muraje
kutugirira ikintu.
Mwumvise ko baririmbye, mwumvise ko batwakiriye.
Uraririmba ngira mbiri Imana. Gira twumve. Tugirira ikindi atari kuririmba no gutambira Imana. Tugirira ibindi. Nta kandi kavyinuzi canke ikindi.
Akavyino k'Imana canke
k'ikirundi guhoza umwana canke
ikindi. Nimuzi ko nta mazina muzi, nta bana muhoza.
Wagira hoza umwana, none uwo mwana ari.
Agira muhoza atamufise birase. Ati hako bincika, numa ndamwitiza.
Akazina ni Kwizera Joseline.
Kwizera Joseline. Hoza umwana re.
Hora hora mwana nje, hora hora nwinging. Hora hora sekibondo, hora hora mwana nje. Hora hora sekibondo, hora hora mwana nje. Nukutuma kupama
mumbura igitondo. Mama.
Ora kapuru pari kapuru.
Na nubwo azi guhoza umwana no mukenyezi kandi amuhetse n'ukuri kw'Imana. Uwamurusha. Uwamurusha. Uwamurusha.
Yaje. Yaje.
Izina. Nitwa Kwizera Imana Sonia.
Kwizera Imana
Sonia.
Kamara amaze atwitiranwa.
Oya.
Izo bavyanse. Ihoreza umwana. Guma nawe gumaho.
Hora hora nwinginga, hora hora mwananje. Hora nwimbe mukaso, mukaso gikoko. Yo gutuma kupa mama mvura ya gatondo. Ubusage bugatonda mama. Mama. Hora nwimbe mukaso, mukaso gikoko. Yo gutuma kupa mama mvura ya gatondo. Ubusage bugatonda mama. Mama. Hora mwana, hora hora nwinginga, hora hora mwananje. Hora hora nwinginge, hora hora mwananje. Mama. Washize mu bavyayi kera narabatinye. Wanjishije mwirambwe
nari gatika wanga
mama. Wanjishije mwiramba kane na chamuchanzo mama.
Uwo mwana yarakoze yagushize mu bavyeyi ariko washimira kandi nujya muntu utavuze sibyo. Ni Imana yaguhezaga igico kibondo. Reka namwe Sandrine abazanire amasabune. Nawe mukenyezi nibaza ko nitwagaruka tuzosanga ubizi neza.
Muhore 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 mwumve ikibazo cya gatanu. Muhore mwumve ikibazo cya gatanu.
Abandi bantu bashaka kuturyohereza ntihagire uwuza kugira ibyo abandi bagize. Kandi ubu mumeze neza n'ukuri mutekano uko muri. Abaza kugira ibyo abandi batagize. Ngo abana. Ingo. Wamwa ingo nawe abana. Bavuze abana n'abana. Sibyo none. Wewe uramaze kwisinunura
umwana. Ugira iki? Umunsi ko urazi kuririmba. Jaco.
Anasema pora pora ni ti 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 ti. Ai chama fupi ni si ti 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 ti.
Ai chama fupi ni simple.
Taki taki. Ya nini ni sasa teo, ya nini ni sasa teo, iyo mana ni koseko, mana nini pora ni.
Aisha mafupi ni simple.
Taki taki. Ya nini ni sasa teo, iyo nanutuze ko
ombereza nenda yitineza
bora ni mupende mama yangu
mupende mama yako
anakupenda ni
anakupenda neza mufashe jaga mufashe bagi
imezako ndevo titititi maisha mafumbi misito chachi chachi yani nini sesetewa
Masabuni afadikanije nuwe muri Aruma
uyu wasanzwe atandaza n'amasashe yazanye haca yashira bana murakoze tumba yuko mu mese za muzaba abasane
abandi batugirira ikindi kintu
abi bisokozo ibisokozo ingo mwebwe babiri musokozanye izina
irakoze ke
cyane twa nibuno dire
Sokozanya rero ninda tangura
kaje ntangura Sokwe
niruze
Sokozano we muri kumwe
Izuru numuntu Sokwe
niruze
ngiye gutanyogura zarankurikira
Mwavu Sokwe
niruze
akana kanje kunesha ari gato
Uruyuki Sokwe
niruze
Sokwe
niruze
Neyi ngo nimwe ndurukanye ngo ninyinshi
Ibisigaje Sokwe
niruze
Mwana wanje kunesha ari muto
Ugisubiyemo
Sokwe
niruze
sanze umusozi wambaye inkofero
ugoba Sokwe
niruze
Sokwe
niruze
nyogokuru yambaye ibiyego byishinge garoka
imutoboto
bamwishuriye bariko barabafasha bari hanze bariko barabishurira bariko barabishurira wewe uvuga byiwawuzi neka kuguma mumubwira none
Sokwe
Sokwe
niruze
ndamanuka sindaduka
uruze Sokwe
niruze
aho hefati impehesa
umugora afizinda Sokwe
sicho
oya urikora duhenda none mwishure
ingabo zitagira umwami
ingabo zitagira umutware murakoze namwe reka Sandrine bazanira amasabune Sandrine na Espoir muri Aruma barabazaniye amasabune amasabune namwe mugende kumesura mwoge byose mugire ko Karubwenge Karubwenge
Nikasoka
Reka ratubandanye igikino Karubwenge mwumvirize ikibazo kigira gatanu mwumvise yuko kino gikino cyatunganijwe n'isamirizi y'u Burundi iri kumwe na Aruma Burundi muri ko muriga kubijanye n'ingwara yo mu mutwe ingwara zo mu mutwe ni nyinshi mwumvise bitari bike muri kino gikino Mwumvirize rero ikibazo kigira gatanu. Emerine abasomera ikibazo cha gatanu.
Ikibazo kigira gatanu mu kibano ari umuntu yahungabanye mu mutwe mwokora iki?
Aka kabazo karoroshe cyane. Karoroshe
hari umwana ngaho naze uwo wikirano nyarukino.
Akazina kawe wishure.
Izina ama wishure.
Nitwa Kitimana Sentia.
Mukibano umuntu yahungabanye mu mutwe bokora iki?
Two mujana kwa muganga.
Urahejeje?
Ama bakamuye imiti agashobora gukira.
Uvuge byinshi bishoboka.
Vuga byinshi byo wumvise byose bavuze.
Cyo nyene nico bagihagije wa muhinga hanyuma mwumva muri cha kiganiro kigufi.
Amareba kamuye imiti agashageda muhira.
Oyaye, oyaye. Nimutekereze mwumvirize yishure.
Nimuhore yishure.
Muravuga nk'ibishika bitanu, ntagira uja munsi ya bine. Munyishe mutanga, ntagira uja munsi ya bine. Nari byinshi cyane. Vubirenze ko ni sawa ariko ntagira uja munsi ya bine.
Vuga icokorwa mu gihe hariho umuntu yahunganye mu mutwe mu kibano.
Bo mujana kwa muganga gashobora gukira. Amakito bakamuha imiti akakira gatamu.
Oya mwana ivyo ntibikwiye.
Tekereza akazina kawe hanyuma wishure.
Nitwa Akimana Riese. Hanyuma umuntu yatewe n'ico kibazo ari umubanyi. Icya mbere ndabimenyesha n'abo tubana bakagira icyo bamfashije. Ikigira kabiri nuko bagize icyo bamfashije bose tubyumva kumwe tukamujyana kwa muganga aho tumenyereye cyane ni kwa Rojanje.
Nabe ndurenza ko
njye ndumbari ibyo nyine.
Wewe ingo yamanitse ifunguzo.
Hari inyuma hari umuntu yamanitse ifunguzo. Umwakayira rengane hanyuma utekereze mwumvirize inyishu.
Izina hama wishure.
Sengiyumva baratoromaye. Icya mbere umuntu amaze kugwara mu mutwe no kumwama hafi kamujyana kwa muganga. Mumujyanye kwa muganga mumuvanyeyo hariye mushobora kumutwara bakamugumizayo cyangwa mutamutwaye bakamugumizayo.
Icyo ni amaze kuvuga naho uri
kwisigura cyo kumujyana kwa muganga avuga ibindi.
Icyambere na mbere ni ugutuma ko babanye, utumye ko babanye bakaza baje mugaca muca inama y'ingene mwumujyana kwa muganga. Hama mumujyanye kwa muganga barashobora kubaha imiti mukamutahana, hama mumutahanye mugaca mutegerezwa kwama hafi yiwe kugira ngo ntagire ibintu yonona canye ngo agende gukwira mu gahinga ngo aze kuja kure hari igihe ashobora no kuva ngaho agaca yigira kuguma.
Utasiguye cyane hariho ibyo umuhinga yavuze w'inyifato sibyo nk'udomako.
Ikintu cya mbere ni ugutuma ko ababanye bakaza mukaja inama y'ingene mwobigenza, hama mumaze kuja inama
wewe uri gusigura birebire
genda byanze.
Genda kwa mugenzanje.
Akazina kawe hanyuma wishure.
Akazina kanje nitwa Shimirimana Sandrine. Novuga isha mbere urafata ukamanza ukamwiyegereza ari uwawe, hama isha kabiri ukabimenyesha ababanye, hama isha gatatu mukavuga teka tumutware kwa muganga, hama mumutwaye kwa muganga bakamuha imiti dase abagenzi nyene uko muvukana mukongera mukavugana ati mbega twomushira hehe bakamusubiza kwa muganga. Icyo nicyo kibazo nari
bivuge neza udomako udasiguye birebire. Icya mbere
uramanzuka ari mu kibano dufata ari uwe wacu, uramanzuka mwiyegereza ukamuraba neza ukamwiyegereza. Kabiri
mbega ndakubaze umuravye gutya wamwiyegereje nk'uku washimanye ko afise iyo ngwara? Icyo si cyo cya mbere woherako kuko ikibikwereka sicyo. Subira mu kibanza
hari umanitse isahani. Umanitse isahani hariya.
Wewe isahani wamanitse isahani naze mu mwakayira. Akazina kawe ingo?
Nitwa Godfrey Wandu w'Imana. Hanyuma umaze kubona ko umuntu yagize indwara yo mu mutwe, icyo ukora cya mbere umujyana kwa muganga. Icya kabiri haba ukumwiyegereza ntimumute. Agatatu ni ukutamuguma mumwibutsa bimwe bya kera byamutuma ya ndwara yo mu mutwe, cyanke kumurinda bimwe byamutuma ya ndwara yo mu mutwe nimba ari biyayura mute.
Mubisanzwe ngaho nteranije ibyo wavuze. Wavuzemo nk'ibintu bibiri byonyine. Vuga rero ntuje munsi ya bine
bihore mubanze mwumve.
Hanyuma umaze kumwiyegereza
era ku cyambere.
Icyambere kumujyana kwa muganga, kumwiyegereza. Cyagatatu ni ukugerageza. Icyagatatu ni kwa kumukorera isuku kubera ko
uko ni kwa kumwiyegereza.
Icya kane ni kuguma bamukurikirana abaganga.
Avuzemo bibiri gusa. Subira mu kibanza byase hari inyuma.
Jack hari washitse.
Izina hama wishuri.
Izina ryanje nitwa Harerimana Alex.
amicambere ku muntu yo bayononekaye muwagwaye mu mutwe cambere wo muba hafi icakabiri wo murinda akagenda konona ibintu byo mu gahinga cagatatu wo mutwara ku bitaro icakane
umviriza uratondeka neza ugahera kuri gikuru ubona co mufasha zihutigo
kandi kubuge bijya umuhenga yavuze
sivyo
numukorireko
icambere wo mutwara ku bitaro icakabiri wo mwiyegereza cagatatu wo murinda akagenda konona ibintu mu gahinga icakane
wewe uri kuratuvangira
umaze kuvuga bibiri gusa rega
amaze kuvuga bibiri gusa ibindi sivyo subira mu kibanza mwana iki ngorongoro ingo
hanyuma hari umukenyezi agira aho hera guhita
oya ari iki ngorongoro nahamagaye uyu niwe nahamagaye
narindire rero ubona ati
wishura
nivyanka
nitwanga bire imana inose mbazi kibazo
waje utazi ico babajije
nasubira mu kibanza
icyambere uwo mujyana kwa muganga icyakabiri uwo mwiyegereza mu gihe umukuye kwa muganga ukamwiyegereza ntaje konona ibintu by'abantu icyagatatu uwo murinda ibiyarura mutwe icyakane uwo mumesurira impunzu mu gihe yononekaye
birase musore birase ingo izina ryawe
nitwayigira neza shanise muwo mwanya ukibona uko wawe yamaze kugwara mu mutwe ucubanza ukamwiyegereza ukabanza ukaraba icyo bacyabitumye ibyo bintu bimushikako mu gihe atabigendana ugashobora ukanza ukamurinda ibyo yayura mutwe
wewe ibyo nabyo washobora kumenya emwe ibyo birase oyaye dase mu kibanza jewe ngira mpindura ikibazo ndabaha ikindi kibazo tekereza none ko mwase
nimutekereze nimuhore
umviriza uwumva ninde yovuga byiza atari nkabijya ingo umviriza ngiramo amahirwe uyu wenyine tekereza ishura akazina kawe
jewe nitwa Ndayisenga Jean Claude hanyuma ikintu twafasha umuntu twabonanye indwara yo mu mutwe icya mbere twamujyana kwa muganga icya kabiri twakurikiza impanuro muganga yaduhaye icya gatatu twamwiyegereza icya kane twamwigiza inyuma ibyo bintu byose bituma babara kaba kaburegwe kwaba kumubabaza cyaba ikintu kibabaje gituma icyo kintu kiza kuko icyo kintu kibandanije kiza n'aho yakize asubira
umviriza reka gusigura birebire sibyo wewe vuga make meza reka gutandagura byinshi bidakenewe
icyambere twamujyana kwa muganga icya kabiri twakurikiza impanuro muganga yaduhaye icya gatatu twamwiyegereza icya kane twamurinda icyo cyose twumvise baduhaye impanuro gituma umuntu arwara indwara y'ibisazi
ikibazo kindi iki ku bisanzwe cyabananiye mwumvirize inyishu nimuhora mwumvirize inyishu mwari gutanga sibyo hora mwumvirize inyishu mwari gutanga hanyuma nce ndababwira ikindi kibazo mwishyura ni ukuvuga mu kibano hamaze kuboneka umuntu arwaye indwara yo mu mutwe mu kibano ikintu cya mbere ni ukwihutira kumujyana kwa muganga iyo umuntu amaze kwerekana ibimenyetso bisa na bijya mwebwe nyine mwadondaguye kandi mwumvise umuhinga yavuze sibyo ikindi kigira kabiri ni ukwirinda kubakumira no gutunga urutoke abarwayi bo mu mutwe cyangwa abihereza ibyo biyayura mutwe ikindi ni ukwirinda kubahohotera sibyo umuntu yamaze kugwara ubwiwe ararushe hagaca haje abandi kumuhohotera ikindi ni ugufatana mu nda mu gukinga ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ikindi ni ugufasha abarwayi mu gukurikirana neza ingene bafata imiti nk'uko muganga aba yabibabwiye ibyo nibyo twashaka ko mwishura mwumvirize rero ikindi kibazo mugira mwishure gitwara agashimwe kagira gatanu nimuvuge ingaruka mbi zo kwihereza ibiyayura mutwe muvuge n'imiburiburi ibintu bitatu
ingo izinama wishure
nitwa Irambabiba Aristide ya mutwe urasara hanyuma ugakura impuzu uri gusa
nitwa Ndayisenga Divine urashobora kurwara mu mutwe ukarwara igituntu ukarwara na sida
yagiteye mwumvirize neza umuntu yihereza ibiyayura mutwe arashobora kurwara izi ndwara mwumvirize azisubiremo neza nababwiye ko mushobora kuvuga nk'iyi ndwara zitatu
urarwara igituntu urarwara mu mutwe ukarwara na sida
nabyo mbese umuntu yihereza ibiyayura mutwe birashobora gutuma yorwara mu mutwe amaze kurwara mu mutwe n'abagishobora kumenya ibyo akora n'ibyo adakora si byo ashobora kugenda mu busambanyi akagwara akandura umugera wa sida si byo arashobora no kugwara iyo ndwara y'igituntu reka nongere ko n'izindi arashobora kugwara kanseri arashobora kugwara n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka ibyo byose arashobora kubigwara divine rero baramuzaniye agashimwe isafuriya shasha espoire aramuhaye isafuriya sandrine aramuhaye telefone bari kumwe na espoire muri aruma baramuhaye n'umutaka divine wiyumva gute
ndanezerewe
uranezerewe none divi iyo telefone n'isafuriya n'umutaka uzabikoresha iki
umutaka nzawifuka isafuriya turayitekamo telefone nzayikoresha
uzahora utelefona uzatelefona
ego
ikindi ni uko uzashobora no kumviriza akaradiyo wumvirize n'iki kiganiro kari ubwenge watoreyemo agashimwe na wowe wiyumve si byo
ego
kino gikino kari ubwenge kirangiriye ngaha turashimiye mwebwe mwese mwariko mudufasha muri kino kiganiro kari ubwenge cyariko kirabera hano muri zone Kanyosha neza na neza umutumba Nyabugete ikiganiro kikaba cyatunganijwe n'isamirizi y'u Burundi ifatanije n'ishyirahamwe ryishinze kugwanya malariya rikaba rifise igisata cyitwararika indwara yo mu mutwe n'abihereza ibiyayura mutwe ni Aruma Burundi ikiganiro cyari kiremeshejwe na Jewe Jacqueline Kwizera hamwe na mugenzanje
Emeline Barumba
mu buhinga bw'ibyuma Primitive Kanyamuneza niwe yari kwatuma amajwi abashikiraho muri Atankomanzi Sandrine Mugisha akaba yarahagarariye kino kiganiro atanga n'ubushimwe turabashimiye cyane mwebwe abene bwihugu bo ngaha mu Ruziba musigare amahoro
Karukenge, 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 karuk